VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika muri kumwe natwe ku inogenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere kwa 2017 muri cya 18 y'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Ntaje ntichala ntavula ntavuga neza yagebira kabanuka nkubo twiga tuli senkantua
bayatuvura bakatoka pole tuli kinning honey.
Abo ni bamwe mu bana bagendana ubumuga bwo mutwe no kumubiri bo mu kigo co kumutwenzi turi mu ntara ya Gitega kivugwamwo ubukene butari buke bw'ibikoresho vyo kwibigisha ndetse n'ubumenyi buke mu bigisha babo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndababwire muri make ku nyuma yaho amezi abiri aheze abaganga bo mu gihugu ca Kenya bari muri yegereyegere abaganga baharugwa mu majana bakoze imyerekano kuri no wa kane imbere y'ubushikiranganje bujeje imigenderanire mu kazi n'imirimo bukorera ku mugwa mukuru wa Kenya i Nairobi basaba ahanini ishigwa mu ngiro ry'amasezerano bagiranye na leta mu 2013 agamije kubadugiriza agashahara ku bice bigera ku 180% mu mwaka weze mu manza wa leta akaba yaratangaje ko ayo masezerano ataho yanditswe leta ya Kenya ikaba yari yemeye gutanga uwo mushahara mu kiringo gito yamara ikavuga ko abahagaritse akazi baca bakugwa mu mirimo yabo. Ivyegeranyo bitandukanye bimenyesha ko iryo hagarikwa ry'akazi mu baganga rimaze guhitana ubuzima bw'abantu batari bake bigategekanywa ko sentare isubira kumviriza ibirego by'abaganga ku munsi wa kabiri w'indwiza. Perezida mushasha wa Gambia Adama Barrow yaraye yatahutse mu gwigu ciwe aherekeje n'umugwi ukomeye wabajeje umutekano hakaba yakiriwe kandi n'abantu isinzi bari bamurindiriye. Perezida Adama yari yavuye ku mugwa mukuru wa Gambia i Banjul agiye mu gihugu ca Senegal nyuma yaho yaya Jammeh yahora aramutse igihugu ahakaniye kwemera ivyavuye mu matora. Igihe yashika ku kibuga c'indege, Perezida Adama yaracungerewe umutekano n'abasirikare baturuka muri Senegal hamwe na Nigeria. Khalifa Salah, umuvugizi w'urunani rw'abanyepolitike Perezida Barrow aturukamwo, yatangaje ko ibirori nyezi navyo kwigina itahuka giwe biriko birategurwa. Aha, tukibutsa ko Perezida Adama Barrow yarahiye mu ndwi iheze aho yari muri Senegal. Umutegetsi mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yatangaje ko Perezida Adama yasavye ibihugu biherukiye mw'ishirahamwe CEDEAO ko vyoba biragumije abasirikare bavyo aho muri Gambia mu kiringo kigera ku mezi atandatu. Muri make kandi mu gihugu c'Ubwongereza umugambi wo kuva mu ishiramwe ry'umwe bw'ihugu vya Buraya uracafise inzitizi zikomeye. Leta irongowe na Theresa May yashikirije integuro y'itegeko kwijanye n'uwo mugambi. Abashinga mateka bakaba bafise ikiringo kiri mu sindwi zibiri kugira ngo babe bahejeje kugira ico bavuze kuri iryo tegeko. Ivyo vyateye icuka kibi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi aho bagiriza umushikiranganji wa mbere ko ariko arakora ibishoboka kugira ngo abahubishe. Iryo tegeko ryajanywe mu namashinga mateka nyuma y'iminsi ibiri sentare nkuru y'igihugu itangaje ko ritegerezwa kubanza kwemegwa n'ugo rwego imbere y'uko rishigwa mu ngiro. David Davis, umwe mu banyepolitike bashigikiye uwo mugambi, amenyesha ko abanyagihugu baza barafasha ingingo yo kuva muri iryo shirahamwe. David akavuga ko kuri jana mu namashinga mateka ari ukugira ugo rwego rushire mu ngiro uwo mugambi imbere y'uko ritegwa ko igikumi n'umwamikazi Elizabeth. Ibiganiro kwijanye n'uwo mugambi bitegekanya gutangura itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere. Umushikiranganji wa mbere Theresa May akaba ariko aragerageza uburyo bwose uwo mugambi utangura kuja mu ngiro bitarenze itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu, ico kigogwa kikazomara imyaka ibiri. Radio Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muce kuri rugaga kuri internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa@akaburungu.com yarusha naho mutwumvira nayo kuri rugaga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe mukanya turavuga yavugwa mu ntara ariko tuanze tunyarukire mu gihugu cha Tanzania kimenyesha ko kitazosubira kwakira impunzi zizari umugwi w'abantu benshi baturutse mu bihugu bibanye by'ico gihugu umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cha Tanzania yabishikirije kuri no wa kantatu ari mu ntara ya Kigoma ihano rubibe n'u Burundi yavuze ko atangorane ziri mu bihugu bihano rubibe na Tanzania zotuma abantu bahunga mu migwi minini minini Pierre Laverni yonkuru araduhi vyinshi kuri no nkuru
mu rugendo yarimwo umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu cha Tanzania yavuze ko ibihugu bibanye byose bihanura bibe na Tanzania atangorane intambara canke kiza bifise byo tuma abantu bahunga ko bwinshi kandi bagahunga bari mu migwi minini minini Umushinga mateka mwiguru Nchemba ari kumugwa mukuru w'intara ya Kigoma yatangaje ko arico gituma impunzi nkizo ziza mu migwi minini minini zitazosubira kwakirwa mu gihugu cha Tanzania aho zizo bazivuye hose mu karere k'ibiyaga binini kuri radio na televiziyo by'igihugu yavuze ko naho biruko kw'impunzi zihunga ari umwe canke babiri babiri batagize umugwi munini bashobora kwakirwa ariko hakabanza kuba isuzumwa rikomeye y'iyo bavuye nico bahunze avuga kandi ko ivyo guhubwiye ni igihugu impunzi nyinshi icarimwe zaba izahunze kera canke vuba bibaye birahagarikwa impunzi zaheruka guhabwa ubwene gihugu n'iz'abarundi bahunze mu myaka y'igumikime 1972 ubushikiranganje bw'intora hagati mu gihugu bumenyesha ko ubushaka ubwene gihugu wese azobisaba kugatwe kiwe akabihabwa canke akankigwa uwo mushikiranganje ajeje intwaro hagati mu gihugu yamenyesheje ko abazokwemererwa kwakirwa nk'impunzi bazocigwa mu makambi asanzwe ahari yongera ko leta atamugambi ifise wo kubaka izindi nkambi z'impunzi shasha uwo mushikiranganje havugiye kandi ko ikibazo c'impunzi zituruka mu karere zongereje ingorane z'umutekano muke gutuma ibigwanisho mu banyagihugu batabirekuriwe biba byinshi ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho hamwe no guhungabanya umutekano w'abanyagihugu avuga ko ibyo byatumye leta yongereza ingufu mu gucungera umutekano w'abanyagihugu cyane cyane mu bice birimo impunzi zaba iz'abarundi cyangwa abakongomani aho ni mu ntara za Kigoma na Tabora zihana urubibe n'u Burundi hamwe na Kongo uwo mushikiranganje w'intura hagati mu gihugu mwiguru Nchemba yatangaje ivyo mu gihe yari mu rugendo rwo gusambura no gutura ibigwanisho vyegeranijwe bikuwe mu banyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha haturiwe inkoho zirenga 5000 mwiguru Nchemba yabwiye abanyagihugu ko borikanura nabo bagacungira umutekano wabo cane cane mu kuraba ko hari abanyamahanga nk'impunzi bahunga abanye umutekano kuri televiziyo y'igihugu amenyesha ko kumakuru afise mu bihugu bibanyi atanahamwe ibintu bicika byo tuma Tanzania yitegura kwakira impunzi nyinshi gusa ko bwiwe yemeza ko batanguye kwibonekeza abantu bahunga bava mu bihugu nk'u Burundi bavuga ko bahunga inzara kuva mu mwaka w'2015 mu kwezi kwa kane abarundi barenga 180,000 ubu ni bamaze guhungira muri ico gihugu ca Tanzania ibitigiri bitangwa n'igisata ca ONU cita impunzi HCR vyerekana ko n'ubu cakira barenga 10,000 ku kwezi baje mu bwato canke n'amaguru abo biyongera ku bakongomani barenga 64 bose bari mu makambi abiri manini manini ahitwa Nduta na Nyarugusu baba babanje guca ubwa mbere mu ikambi ya Mutenderi abarundi bose binjira bakaba baca ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania mu ntara ya Kigoma Pierre Clavier ni nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze Pierre Clavier niyo nkuru abahungiye mu makambi atandukanye ari ngaho Nduta Nyarugusu na Mutenderi inongingo mwayakiriye gute mushobora kutwandikira utu email muciye kuri email yacu ariyo radio yacu @gmail.com hamagutyo tukabigaruka ko mu biganiro vyacu bitandukanye na cane cane muri kino kiganiro cacu wanyu mu ntara muziko cibanda cane ku makambi ico kimwe no mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi aho tukibutsa ko igihugu ca Tanzania kirimo impunzi zirenga 110,000 vy'abarundi hamwe n'abarenga 64,000 vy'abakongomani amakambi agwiriyemo abarundi akaba ari Nduta Nyarugusu na Mutenderi Mukanya duca dutandukira avugwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi
Munhara, gitanga makuru ashushe avugwa mu ntara no mu makambi impunzi z'abarundi
Nena bitre kumasonga abarongo ikigo cimutwenzi mu ntara ya Gitega kireza abana babake habwenge bagera ku 150 baturuka mu bihugu vy'u Rwanda, Tanzania, Kongo no Burundi bamenyesha ko bugarijwe n'ingorane zitari nke zirimwe ubukene uburaro ibikoresho vyo kwigisha nabigisha bakwije umumenyi umenyesha makuru wacu Raisa Liliane Inamahoro yaragendeye ico kigo maze adutegura ino nkuru
Iki kigo cyo kumutwenzi kireza abana bagendana ubumuga butandukanye barenga 150 benshi muri bo nabo mu mihinga itandukanye y'igihugu harimo nabavuye mu bihugu bibanye nka Kongo mu Rwanda na Tanzania mu bituma iki kigo gihurumbirwa ku bwinshi nuko harakarusho kubacituye mu buryo bavugwa bagorogwa bakongera bakigishwa n'imyuga itandukanye kugira bashobore kubaho nk'abandi bana nkuko bisigurwa na Furera Jean de Dieu ngiye arongoye iki kigo aravuga n'imigwi itandukanye bafite
umugo wa mbere ufise umuga bw'ubukehabwenge tubaca tugira n'undi mugo w'abana bafise ubumuga bw'ingingo umuga mu mutwe ari hazima ibagira gahinda gose uwo mugo rero usanga arabana bafise umuga bwinshi bikagora kuvuga canke ne baraba cyabasara afise angwara z'intandara hari undi mugo ingado ufise w'abana ugasanga kubi bwa bukehabwenge n'umuga bw'ingingo hiyongeye mu kutabona hiyongeye ko kutumva
Zwe wasinze porone zagenda gukora ubuteka mucumba
uyu mwana mwumva afise imyaka 10 numwe mu bafise ubumuga bwo mu mutwe abo bakunze kwita abakehabwenge aratubwira ingene yiyumva
imvi kane katatu kane indwi icenda
none nga umerewe neza gashaje
jewe nafata neza jewe angabiriye abana yatete inja inja dise cyane
ushaka kuzokora iki cyo cy'amashuri ushaka kuzokora iki
zwe wasinze porone zagenda gukora ubuteka mucumba ugarugori idodos
Naba bana bafise ubumuga ntikibuza ko bagira umwete wo kuja ku ishure ni mu gihe kuba bigana n'abandi bana tabumuga bafise bibangombwa ko baherekezwa n'abarezi babo ku ishure kugira babafashe kwimura ivyigwa Adeline na Josiane n'abana baje muri iki kigo bakiri imicuko ubu barafise imyaka irenga 10 barashimishwa n'ivyo bamaze kuhungukira naho bitoroshe kuri bo
Naje ntichala Napula, napuka neta.
Ariko ubunye ndabona ko dushobora kuganira.
Byagebe akabanuka.
Wiga hehe?
Mukutu, senkiem.
Wigana n'abandi bana bakomeye cyangwa bagendana ubumuga?
Bakomeye.
Uri uwa kangahe?
Uwa mbere. Nk'uko twiga turi senkamtua.
Ibiharuro, ikirundi n'igifaransa n'imenyesha nabi. Baratuvura, bakatoka polisi.
Na warakunguko kuri aba bana bagendana ubumuga muri iki kigo igikorwa cyo kubakurikirana nticoroshe bifatiye ku ngorane z'uburyo bw'amafaranga hamwe n'ibikoresho byo kubagorora bikibuze umuyobozi w'iki kigo Furera Jean de Dieu ngiye agira ati
Turafite rero ingorane yo muri kino kigo bijanye n'imishahara yabaganga kuko hano havura benshi kuko tugira bwa buvuzi abahinga bakorana bita mu France pluridisciplinaire gasare mibano hariho vy'imico kama hariho vy'inyifato hariho abatanga indero hariho abarezi hari abaganga bigororangingo hari abaganga bazoravura ingwara kuburyo kandi kino kigo gifite n'ingorane mu byo dukoresha by'ibikoresho bimwe bakoresha mu kugorora ingingo aba bana kandi barakunda kugwara turafite nka infirmere dusanga tudafise imiti turakeneye kandi nk'uburyo bwo kwiyunguruza nk'uko aba bana kubajana ku ishuri muri nk'umugiharizo bageshe canke imvura ntivyoroshe baranyagirwa
kubwizo ngorane iki kigo gifise abakirongoye baza baradodora hijya no hino kugira afise umutima w'ikigongwe babafashe Melchior Bigirimana numwe mu barundi babagira neza baba hanze bumvise akakamo aheruka gutanga ifashanyo muri iki kigo kugira sahirize muri bike byo shobora gufasha ababana
birangibera rero kubona nshobora kuba mfise icyo mfasha kuko bashobora kuvuga ati urashaka kudufasha mu ganda dushaka fashanyo rero igenda kenshi kuri aba bantu batishoboye kubana bakirimishuri batageraho bicaye bicara ku mabuye birateye isoni muri imyaka tugezemo kubona abana badashobora kwicara ku ntebe hanyuma bagashobora ikibazo kimwe igihugu cyose bamwe bicaye neza ku mafoto y'abandi bicaye ku mabuye ibyo birambabaza
mukamenya kw'ikigo cyo kumutwenzi catangujwe n'umuryango w'abafurera babikira Maria Mugabe kazi w'ikigongwe mu ntara ya Gitega Raisa Liliane ina mahoro ijwi rya Amerika
urakoze Raisa Liliane ina mahoro tuvengaho igitega dukubitire gatonya mu rumonga aho imiryango igera kuri 30 yo muri commune Muhuta irezi mfuvyi ariyo imaze kumenyekana ko itacorohewe n'ico gikorwa kwera ubukene buyugarije abegwa n'ico kibazo bahamagarira amashira hamwe atandukanye kugwiza ibigo vyakira imfuvyi nkuko muvyumva muri no nkuru ya Alain Yves Irankunda
Imyinshi mu miryango yo kumutumba Gitwenzi irezi mfuvyi igizwe n'abakenyezi b'abapfakazi basanzwe babeshejweho n'isuka bamwe muri abo bakenyezi babwiye ijwi rya Amerika ko uruzuba rwatse rugatuma imirima itimbuka ari imwe mu mvo zituma batagishobora kurera imfuvyi reho kadia nahimana n'umwe muri abo bakenyezi
yaranabisezeraniye ku mana nta na kimwe kitatewe byose n'ibiharage bya mbere byose nta na kimwe aha n'inzara gusiza ku kuraho mutaduseruki
none ko ufise impfuvyi zibiri ureze bica bigenda gute
ntuca twihebura ko byeze twahora dusuma
ku ruhande gwa bamwe muri zo mpfuvyi amakenga ya kazoza kabo ni menshi mu gihe ababareze badashoboye gusahirizwa Nadine bukeye neza ni mpfuvyi y'imyaka 16
ubwo ntibubura ariko rose ubukurikirana umutima urateka arabona ifataho giye kugarukira ubuzima buhere hanye
kijejwe guteza imbere ingo n'imiryango CDFC muri commune ya Muhuta batera intege imiryango irezi impfuvyi bongira basaba ko hogwizwe ibigo vyitaho impfuvyi umufasoni scolastique Niyon Savye aramutswa ikigo CDFC muri iyo commune avuga ati
impfuvyi nyinshi cyane ahizigira ibibazo hari n'izigira amahirwe nubwo uri wari wimungorane kuganira ngo uruzoduge barujeje mu bigera
hano ni muri aka karere muri fuza yuko hoshingwa amashira hamwe afashe ifuvye
tekatanga ibikoresho byo mu mashuri ntiyabona bakiga neza atangura atabikoresho babuze bivugwa navyo umuntu ari wongunganye kandi abantu bari yuko n'ukuri ugira umutima kivyeyi uko biri kose nabo bazore bari nk'ubuzima bwiza
none mbega abajejwe intwaro hari ico bo bariko barakora kugira ngo ico kibazo gitoregwe inyishu umuhanuzi wa Mustaneri wa commune Muhuta ajejwe ibibazo vy'imibano n'intwaro Jean-Claude Havyarimana aha asigura igitegekanywa gukogwa
Ishe dukora ni giki umwishinga paratutelle muri kigeni wa muhagarikira ubwo uwa bararezwe bakaregwa n'umuntu umugira neza umuvyeyi haragera igihe bamaze gukura umuntu akabarondera umuryango wabo yego cyane gose ivyiza ko umugira neza cyangwa umuntu wese afise umutima w'ikigongo cyo n'ukundo abonye nk'umwana ari ngaho oye kumufasha ni byiza kuko natwe bwe ngaha muri commune ni benshi twiba turafasha tugereza ubyo bwose tukiyungunganya turamushira ku muharakanaka tukamufashirizaho tumwandikira urupapuro kamwandikira umwana aroya hanaka ngahi muhuti wacu
ikigo CDFC kijeje iterambere yingo n'imiryango gitangaza ko ikibazo cha mikoro make gituma impfuvyi zidashobora kuregwa neza uretse commune ya Muhuta cibonekeza kandi no mu yandi makomine agize intara ya Rumonge mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Emwe banu muhita ngundire bitumire erega burya ndaratatse aruta mbundare nucago kirindwara arayirata mugashika munyambemba mukambonera bavyeyi bamanutse kurenza canke gukungira muti muvu muvumera narabatasha mazimya kitatu tabona nagahita kumbuye bene watch tabatamana sitse
evoda na exclusivite
iritse have you watch nibona iritse have you watch nibona
Yevoda mkaririmbo kiwe ngo muntahiriza biwacu abari mu makambi yatandukanye mutenderi nyarugusu canke nduta abari na Kivala bari mahama ijuru rya America kino kiganiro yaragishizeho kwera mwebwe kugira ngo tuze turamenya makuru avugwa ngahi wanyu makambi tutibagiye na yavugwa hagati mu gihugu Muko mwenyereye imisi yose ya gatano rero turabahuza n'abanyu canke tukabatahiriza abanyu baba batandukanye bari hagati mu gihugu c'u Burundi canke makambi yatandukanye muturungikira akanimero kanyu hama gucyo tugaheza tukabahamagara ni mukanya duca dutangure ikiganiro nyezina
muheto ndi muto sindi gito narahinza babisha diyanya na ingwe imihori hoze sibonye nzari nyo kozi nambara dijema ngingoma divichu mitangi ngota sinera ndenga se ibyasi ni mitemere nganyo muti magomo twe wimfizi divuto ke buto buto Tera girinda nage Uda hunza gahuma Abiwe baka muheba Icho mganda kivye Barakana Nibuna hirise Ali wachu Nibuna hirise Ali wachu Sinani buka na hora munda kuvuka na ubundo abasanga mazina natimangana soya
tumerero mutu tumatumaze kuronka rwitwa Bizimana Pierre ngo ari muri Tanzania mu ikambi y'impuzi yifuza gutasha papa we na mama we bari mu Burundi Penelope na Ishime Patrick Mukeshimana bose ngo bakaba bari mu Rwanda ahitwa Kabarondo Nadine Mutezinka ari mu Rwanda nawe nyene ngo aragutahije Patrick ari muri Uganda mukaba mutahijwe na Bimana Pierre
Kazirayena ndambera banyarukana kadugenze mari mpuna mabitso bangitse na baranyitsikiye
Eka nandize Jean-Marie na wenyene yanditse ngo nashaka nanje gusuhuza impunzi z'Abarundi aho ziri mu nkambi zitandukanye mu Rwanda, Congo, Tanzania, Uganda n'ahandi ngo ni bene wabo Imana ngo ibane nabo nta mvura idahita n'ubutumwa muhawe na ndizeye Jean-Marie
Kunda kuwaza Daga ungu kitonda Kitwa jumuheto Dimuto sindigito Narainza babisha Dianya na ingwe Imihori hoze Sibonye nzari nyo
Katwa kire Emmanuel Ariko mrongo wa telefone miri weneza Emmanuel Emmanuel amiriwe Miriwe Emmanuel Emmanuel aga telefone kiwe nika riko karumvikana neza sinzi kibazo kihabaye ariko ntaco turamugaruka ko handi hato ni kwijugi Amerika mu kiganiro wanyu mu ntara aho turi mu gitecho kubatahiriza abanyu ari mu makambi yatandukanye no hagati mu gihugu mushora kandi kuturungikira utunumero twanyu twa telefone tukabahuza ushaka ko tuguhuza nk'uri mu ikambi ya Nyarugusu nawe uri hagati mu gihugu ijugi Amerika rirabikora ikiganiro ni iwanyu mu ntara.
Not your steady black man, oh. In the museum, got the music. God, I love you. Obanywe kukabindi ngambye bawajiri ntigwe maidara zendaira shirengi narandi chakugaru vindo lina black money maparanga ori nkubye chasinze yegwe wange nakupenda daira nzeno kukumba yuma yuma lafu chenda usabe katunda jotu kumba without you love no no no.
Telefone ni kariko karadukundira neza ariko hariho abagiye barandika ama message yabo nkwitwa Bizo Ibrahim Alpha ngo yatasha afan de rugamba hakorera kuri 193 Kigali cu nuwitwa Niyonzima Nigena Claudine Gaspard ngo abipfurije kugira wa gatano mwiza. Murongo wa telefone turi kumwe na Samuel yarifuje ko tubahuza n'umugenzi wari ko tudashoboye kuronka. Samuel mwiriwe?
Haro neza.
Murakomeye muri mu ntari ya?
Oje ndi mu ntara buka mu ntara ya Ruyigi mugano bundi bujumbura.
Ego. Ukaba ari wifuje gutasha ndega Samuel?
Bo bwa mbere nifuje gutasha urya yanyina ariko telefone ntiyamukunda ariko ntaco.
Charlotte baramuto yereka tumwakire ku murongo wa telefone. Charlotte mwiriwe?
Mwiriwe.
Ego. Turi kumwe na Samuel ashaka ko tubahuza ariko ndabona nakanye kataza kudukundira cyane gose. Muvugane nk'utujambo nka tubiri cyangwa nka dutatu. Charlotte uri amajahe? Muri zone Rusengo. Reka rero Samuel akuramutse mu kiringo cy'umunota umwe.
Ego murakoze.
Samuel, Charlotte ari ku murongo wifuje ko tubahuza.
Eko. Amaro Charlotte.
Amaro.
Nakomeye.
Akomeye.
Ese yo muri igi mwagiye bimeze gute? Mbona haraboroheye.
Oya ni oroshe.
Kubera iki?
Natwe.
Ta?
ndiko ndumva hariho umwe muri mwebwe aga telefone kiwe katameze neza ko na Madrid atariko arasohoka neza mudutunge ntaco tuzosuye kubahuza ku munsi wa gatano muri kino kiganiro nyene akaba ino nga duce turangiriza kino kigani wanyu mu ntara mwakoze mwe mwatwumviza koze Innocent Kimenyashikanya majwi wanyu na ingenieur Joe bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane nahazwe tuzosubira ku munsi wa mbere nkaho twatanguriye mugire weekend nziza.